Oyaraganda gwe mupfasoni wiwe yamenyekanye ku izina rya Misago Nestori asanzwe ari umusirikare akorera mu ikambi y'amajane na 221 ikorera mu ntara ya Karusi hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyi biwe ku mutumba wabatiye bavuga ko bumvise induru ya nyakwigendera niyo nkuru Sylvain umukenyezi wa Misago Nestor, ariko bitaboroheye gutabara abanyagihugu nyene bavuga ko iryo barajyaguye ku murango riva igihe cy'isaha 8.
Je nabibonye byatanguye nari ngaho ndiko ndamesura nzambona rero numva induru nzambona rero umuntu araryamye hajya niho umuntu nyara yacaduvuga ngahakumbuka asanga umupanga agize uko ugize ngo henga nguvuze induru cyane agaca kuza ko gaca wiruka akaze ngahare niho yaca muhoteretsa aha anyaho yamutema guye imipanga nyene yo mwizosi hose nyene niyo yagiye imica nyene oya hame yaravuga ibijambo ngo sinari nakubariyeje ko nzokwica handi ntakavuga ngo we ngubona wari ukwiye ngo inonze kuyibamo ibindi nyene ntitwabyumva kubera twatera duhunga yaca kiriza umupanga
cye twe twabibonye ari hajyari karamujema nga yari rusa camujema yaciyagwaho aho haramaraso acamujema ipanga ryo mwizose acarapfa
nyamvyimbure hajyari karakirira mwizose hama mbona rero aguma zibura nyina zibura afukura naha atema namagura atema abapolisi baje yaciye yinjira mu nzu amaze kwinjira mu nzu kugira byo bateka amabuye ajya hejuru hamaca asohoka ateruye umwana ubundi nafuse ni telefone mu minu hanyuma rero arishikana aca baramuboha amaze kumuboha abapolisi bo muri igihugu baca baraza nabo nyene bamaze kuza baciye abantu babigize inyuma hama baca bamutwara mu ruyigi abantu barashavuye abantu bamwe arafuse n'amabuye abandi bibando nyene nk'abapolisi imbere y'abamutanga baca bamwica
umudame yarasohotse asohoka avutse induru ngo ni muntu abare kandi hose je nibaza ko yari yamuhereye mu nzu kuko yamaze gushika aho imbere ntiyabaye akironka ijwi ryo gusubira ku buroba hamaca guma mutemakura mutema zaravuga amajambo ngo ayo manyama yawe ngo ngira si we upfuye amaze kumutema ntiyarakironka ingufu zo guhaguruka atema asubira ajya gukarisha umupanga akarisha jere naguma mboroga mvutse induru abantu baraje ntibari gushobora kwegera kuko yaca atwara igipangu ngo nimuze ndabereke abagaca bashura agaca asubira kandi gutema aho hosha hose yatema ikiziga cyaheza ibyo niko byagenze
none mu bisanzwe umwanya wabo bari basanzwe babanye gute
eka nta ni je nari ndahari nta n'induru yari yahazindutse umudame yari yazindutse ateri utugori hajya inyuma y'urupango umugabo amubarira aturi kutera ibigori ngaho te kandi ari mu ijojo ati bireke ubitere hariya ngo reka ngo nanje ngo ntere ngo ndazi ko bizoza bazindutse baganira neza
kubanye gihugu bari kumwicara we nyene bari guhamba babi
ndikiminwe Yosefu umukuru mutumba wabatiye aremeza mu makuru akavuga ko abanyagihugu bagombye kwihanira igipolisi kitanyaruka kutabara
ahubwo kugira sohoke igipolisi nico cyahashize nico cyamusohoye nande kubwa abanyagihugu byavyase n'abanyagihugu bari kumva aho batora amabuye ngo bagomba bamutere na ngo bamujyanye n'uwo mugore wiwe bari bashavuye kubera babonye amwishe bunyamaswa
uyagiriza kugandagura mukenyezi wiwe akaba yaciye atwagwa n'igipolisi gushika yinjijwe mu ibohero rikuru ryo mu Ruyigi bamwe mu nyagihugu bibakiye bavuga ko abagore bo kuri uwo mutumba basigaye bahohoterwa kubera ingeso yo gutunga bahabara isa n'iyabaye ndanse kuri uwo mutumba ari naco gituma ingo ziguma zihungabana ibakiye muri komine ya Butaganzu intara ya Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.